ሰዓት የአሜሪካ Isuwe ta Amerika liba andanya kwa shikizi biga nilofitari kwa mkiu nilu makinia Rwanda Washington DC milio nchuti Nia sama tuteza matukui mwekumena Ruben Yongabo Daba hii kazi mwiga nilofitari chuvuza kuri isaha Mweka nika hamuli studio na
Eugenia Mukankusi nanje ndabara mukije mwiriwe neza
Mu Rwanda ikigo gishinzwe amazi n'isukura ryayo WASAC cemeye gusubiza amafaranga abanyagihugu bahawe fakturi z'umurengera
kwezi na kukonsumaga amafaranga nibura kabije nk'ibihumbi 2,200 na 3,000 na 6,600 byakomeye kwezi kwashize nishiye 22,600 n'amafaranga 70 na
wo numwe mu banyagihugu bagizwe kwingaruka n'amakosa yakozwe n'abakozi b'ikigo WASAC bagiye batanga fakture zitandukanye z'amazi yakoreshejwe ishami rya ONU rijejwe gukurikirana abimukira OIM mu mvunyapfunyo ryatanguje kuri no wa gatatu rugamba rwo kugwanya ubucuruzi bw'abantu mu Burundi impunzi z'abarundi bahungiye muri Tanzania mu ikambi ya Nyarugusu intara ya Kibondo bavuga ko bafise ubwoba ko bashobora gutahukanwa mu Burundi ku nguvu cyo byo mukwi wabahinga bishyirahamwe ONU ugaragaza ko ari gabanuka ry'uruhagarara n'intambara mu karere ka Kasai muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Misira zabonetse mu kigo cha gisirikare cha Libya mu kwezi kwa gatandatu n'izo u France cyo gihugu ucavyemeje uno musi kwa gatatu. Abashyitsi bihumbi bagize imyerekano ku mugwa mukuru wa Nigeria no munsi wa gatatu basaba irekurwa ry'umuyobozi wabo apfunzwe. Abagize inama nshingamateka bakomoka mu migambi itandukanye y'Ubwongereza batangaje ko baba bajwe no gutanga imihoho kwa Kim Darroch. Aya makuru nayo yanditse bafitiye turagaruka ku mukanya gatoyi nimuve ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi kugira tuyashikizwe na mugenzi wanje hano muri studio Eugene Mukankusi.
Urakoze Fide Niyongabo. Amakuru tuyahereye ku mugabane w'Uburayi aho wari uhagarariye Amerika Kimura Rost yasezeye ku mirimo. Mu inkuru mugezweho na mugenzi wacu uri i Londres mu gihugu cy'Ubwongereza Venuste Nshimirimana.
Abagize inteko nshinga mategeko bakomoka mu mashyaka atandukanye y'Ubwongereza batangaje ko bababajwe no kwegura kwa Kim Darroch. Benshi bakaba bahamya ko Perezida Trump yamwokeje igitutu. Tom Dagenhart uyobora akanama gashinzwe ububanyi n'amahanga muri iyo nteko yagize ati ubusugire bwaba buvuze iki niba utagishoboye kwihitiramo uguhagararira. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Theresa May yabwiye inteko nshinga mategeko ko yababajwe no kwegura kwa Tom Darroch. Yongeraho ko leta zikora neza ziba zitegereje ko abakozi bazo bazigezaho amaraporo yuzuye kandi ari mukuri. Simon MacDonald uyobora inteko y'abambasaderi b'Abongereza yabwiye akanama gashinzwe ububanyi n'amahanga ko ibibaye kuri Darroch nta handi byigeze biba. Abategetsi bamwe bahana mu Bwongereza baravuga ko Darroch yiyemeje kwegura amaze kureba ikiganiro cyahuje abagabo babiri Boris Johnson na Jeremy Hunt baharanira umwanya wa minisitiri w'intebe batashoboye kuvuga rumwe ku kibazo cyo kumushimbura cyangwa se kumugumisha mu mwanya we. Ukwegura kwa Darroch kandi kwateje impungenge mu bandi ambasaderi b'Ubwongereza ndetse n'abahagarariye ibindi bihugu batangiye kwibaza umwanya w'akazi kabo niba igihugu gishobora kubanga uko kishakiye. Umutegetsi w'Umwongereza wabwiye ijwi rya Amerika ko Darroch nta kundi yari kubigenza uretse kwegura n'abandi batabivugira mu ruhame baremeza ko ataragishoboye gukora akazi ke.
Venuste Nshimirimana hakomeze atubwira nuko abandi bakiriye iyo nkuru y'isezera rya Kim Darroch.
Abagize inteko nshinga mategeko bakomoka mu mashyaka atandukanye y'Ubwongereza batangaje ko baba bajwe no kwegura kwa Kim Darroch. Benshi bakaba bahamya ko Perezida Trump yamwokeje igitutu. Tom Dagenhart uyobora akanama gashinzwe ububanyi n'amahanga muri iyo nteko yagize ati ubusugire bwaba buvuze iki niba utagishoboye kwihitiramo uguhagararira. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Theresa May yabwiye inteko nshinga mategeko ko yababajwe no kwegura kwa Tom Darrock yongeraho ko leta zikora neza ziba zitegereje ko abakozi bazo bazigezaho amaraporo yuzuye kandi ari mukuri. Simon McDonald uyobora inteko y'abambasaderi babongereza yabwiye akanama gashinzwe ububanyi n'amahanga ko ibibaye kuri Darrock nta handi byigeze biba. Abategetsi bamwe bahana mu Bwongereza baravuga ko Darrock yiyemeje kwegura amaze kureba ikiganiro cyahuje abagabo babiri Boris Johnson na Jeremy Hunt baharanira umwanya wa minisitiri w'intebe batashoboye kuvuga rumwe ku kibazo cyo kumushimbura cyangwa se kumugumisha mu mwanya we. Ukwegura kwa Darrock kandi kwateje impungenge mu bandi bambasaderi b'Ubwongereza ndetse n'abahagarariye ibindi bihugu batangiye kwibaza umwanya w'akazi kabo niba igihugu gishobora kubanga uko kishakiye. Umutegetsi w'Umwongereza wabwiye Ijwi rya Amerika ko Darrock nta kundi yari kubigenza uretse kwegura, n'abandi batabivugira mu ruhame baremeza ko ataragishoboye gukora akazi ke.
Ni Venuste Nshimirimana. Dukomerezera none ku yindi nkuru yerekeye amagara ya Angela Merkel, shansoriyeri w'Ubudage.
Chancelier w'Ubudage Angela Merkel yashimangiye ko ubuzima bwe bumeze neza n'ubwo bwose yongiye kugaragara atitimira mu ruhame. Ibyo byabaye kuri uyu wa gatatu igihe yakiraga Berlin minisitiri w'intebe wa Finland Antti Rinne, ikaba ari inshuro ya gatatu mu gihe kitarenze ukwezi. Nyuma y'isaha agaragaye atitire yabwiye abanyamakuru ko ameze neza ko nta mpamvu yo kugira impungenge. Merkel yavuze ko kuba yaratitiye igihe yakiraga perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu kwezi gushize aribyo byatumye bimubaho ku nshuro za kuri. Yagize ati nta kundi nzakomeza kubigendana igihe minisitiri mushya w'ubutabera yahiraga mu kwezi gushize naho yabonetse atitimira. Mu Budage kurwara kw'abategetsi bifatwa nk'ikintu kitavogerwa nk'uko biteganywa n'amategeko. Nta ndwara izwi Angela Merkel yaba afite kubera ko mu myaka yose amaze ku butegetsi yagaragaye nk'umuntu w'injege. Azuzuza imyaka 65 mu cyumweru gitaha, bivugwa ko ariwe mugore ukomeye cyane ku isi. Yatangaje ko azasezera kuri politiki ikinacyura igihe mu mwaka wa 2021.
Mugenzi wacu Veniste Nshimirimana arakoze kuri ayo makuru. Dukomereze ku yandi makuru yerekeye Afrika. Misile zabonetse ku kigo cya gisirikare cya Libya mu kwezi kwa gatandatu ni z'Ubufaransa. Igihugu cyabyemeje uyu munsi kwa gatatu. Umuyobozi urwanya ubutegetsi bwa Libya Khalifa Haftar yatangije ibitero byo guhirika guverinoma mu kwezi kwa kane. Kuva icyo gihe bimaze gutwara ubuzima bw'abantu barenga igihumbi nk'uko bitangazwa n'umuryango w'abibumbye. Ingabo zishyigikiye guverinoma yemewe na ku rwego mpuzamahanga zabonye misile zizwi nka Javelin, imwe igura amadolari 170,000. Zabonetse mu gihe cy'igitero cyashyiguye ingabo za Haftar kizikuye mu karere zari zigaruriye ka Gerian. Ni umujyi uri ku musozi mu birometero 64 mu majyepfo ya Tripoli, umurwa mukuru wa Libya. Mu itangazo ryabwo, Ubufaransa bwahakanye izo ntwaro, buvuga ko ntazo bwahaye Haftar. Byabaye ari ukurenga ku bihano no ku masezerano na Amerika abuza kugurisha intwaro muri Libya. Cyakora minisitiri w'ingabo yavuze ko izo ntwaro zari zarangiritse kandi ko zidakora. Yongeyeho ati zari zashyizwe mu bubiko by'agateganyo kuzageza zisenywe. Cyakora iryo tangazo ntiryavuze uburyo izo ntwaro zaje kuzimira. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yarifashe ntacyo yavuze ku mugaragaro ku birebana n'ubushyamirane muri Libya. Yahamagariye ihagarikwa ry'imirwano, ariko aya makuru mashya yatumye hibazwa uruhare Ubufaransa rufite muri Libya. Dukomereze noneho muri Nigeria, aho abashiite ibihumbi bigaragambije mu murwa mukuru wa Nigeria uyu munsi kwa gatatu basaba irekurwa ry'umuyobozi wabo ufunze. Umunyamakuru w'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP yabyiboneye uyu munsi, umunsi umwe nyuma yaho ubushyamirane bubaye hagati y'abigaragambya na polisi. Abigaragambyaga benshi basize ubuzima. Umuyobozi wa muvoma ya kisilamu muri Nigeria izwi nka IMN mu magambo ahinnye y'Icyongereza, Ibrahim Zakzaki arafunze kuva mu kwezi kwa 12 umwaka 2015. Abamushyigikiye bamagana iryo fungwa rye, barimo abagore n'abana bishwe babarirwa mu magana menshi. barishwe rero bazira abashinzwe umutekano nkuko imiryango ikurikirana ibyerekeye uburenganzira bwa muntu yabitangaje. Ifungwa ryo ryateje imyigaragambyo yagiye ibera Abuja mu mijyi myinshi no mu majyaruguru y'igihugu. Kuri uyu wa kabiri rero polisi yarashe ibyuka biryana mu maso irasa amasasu mu bigaragambyaga hanze y'ingoro y'inteko ishinga amategeko. Batatu bahasize ubuzima barimo umwana w'umuhungu wari ufite imyaka 14, abandi 11 barakomeretse nk'uko abigaragambya babivuze.
Uwanda nyakumviriza radio Ijwi rya Amerika makirundi no makinyarwanda Washington DC. Umwanya makuru yo mu karere k'ibyaga binini tuyahere kuyerekeye Burundi ishami ryawo nibijejwe gukurikirana abimukira OIM mu mvunyapfunyo mu Gifaransa yatanguje kuri uno wa gatatu rugamba rwo kurwanya ubucuruzi bw'abantu mu Burundi userukira OIM mu Burundi yabashikirije kuri uno wa gatatu mu ruganda guhanahana ivyiyumviro nabegwa n'ico kibazo. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ifatanije n'abanywanyi bayo mu Burundi mushikizwa na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Gukinga ubugurano guhasha abakora ubwo rudandaza rw'abantu hamwe no kugarukira kubakorewe ubwo bugurano n'igishami rya ONI rikurikiranira hafi abimukira rigiye gushira mu ngiro muri uwo mugambi ryatanguje kuri uno wa gatatu, umugambi wo kurandurana n'imizi ubugurano bw'abantu ku butaka bw'u Burundi. Umupfasoni Haji Morgan ahagarariye OIM mu Burundi yibukije abitavye ubwo ruganda amabi akoregwa abahuye n'ubwo bugurano.
La traite des personnes est une
Umufasoni Morgan ati ubugurano bw'abantu ni icaha gikomeye gikorwa mu bihugu byinshi byo ku isi. Abakenyezi, abana n'abagabo barahohoterwa bakanakoreshwa ibikorwa bihohotera agateka kabo. Nicyo gituma muri OIM twiyemeje kugwanya ubwo bugurano atakindi bugamije atari guhohotera kiremwa muntu. Mwishami ryawo nirijejwe gukurikirana abimukira bashikiriza ko ihangiro bihaye ryo kurandurana n'imizi ako karanda kurudandazwa rw'abantu bazorishikako. Mufasoni Haji Morgan akavuga ko kubona leta y'u Burundi iza yarateye igikumo ku masezerano mpuzamakungu agwanya ubwo bugurano bizofasha gushira mu ngiro uwo mugambi.
Le Burundi dans sa mission de promotion et de protection des droits de l'homme
a Haji Morgan ashikiriza ko umigambo Burundi bwihaye yo gukomeza agateka kazi na muntu bwateye igikomo ku masezerano mpuzamakungu yo gukinga guhana ubugurano bw'abantu bukoregwa cyane cyane abana n'abakenyezi mu myaka 2010 na 2014. Ikindi cyakozwe nuko haza harashizweho umugwi ugwanya ko karanda kubugurano uwo nawo ukaba washinzwe mu mwaka 2018. Uno munsi urahambaye kuko ari intambwe mu kugwanya ubugurano bw'abantu ishami OIM giyemeje gufasha kurandurana n'imizi. Ubugurano rero sagaseseshwa rumuri mu Burundi biremezwa n'icegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu ari naco gituma Gaston Sindimwo asaba ababura amatari b'intara gufasha abarongoye igipolisi mu ntumbero yo kurandurana n'imizi ako karanda.
Je remercie aussi sincèrement le ministre présent ici.
Gaston Sindimwo ati ndashima ko umushikiranganje ajejwe iyagateka kazi na muntu ashobora kugira ica shitse ko afadikanije n'abajejwe umutekano na babura amatari. Amakuru dufise yerekana ko abantu bajanwa mu makungu bava mu ntara. Igipolisi cyonyene ntishoshobora kurandurana n'imizi ako karanda. Babura amatari bose bahamagariwe gukora ibishoboka byose kugira ibyo bintu bihagarare. Twarabonye ko abantu benshi bari mu makungu bidaciye mu mategeko barundana ku biro by'ubuserukizi bw'u Burundi mu makungu ibitera isoni. Nicyo gituma dusaba babura amatari gukora ibishoboka byose kugira ubwo bugurano buhagarare.
Uwo mugambi wo kugwanya ubugurano bwa none mu Burundi biteganijwe ko utanguzwa muri uno mwaka 2019.
Urakoze Desire kudushikiriza iyo nkuru. Ikigo gishinzwe amazi n'isukura ryayo WASAC mu Rwanda cemeye gusubiza amafaranga abanyagihugu bagizwe kwinyungaruka n'amakosa yakozwe n'abakozi bacu bagiye batanga fakture zitandukanye ku mazi yakoreshejwe. Ibindi kuri inkuru twumvirize mumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi.
Iki cyemezo gifashwe nyuma y'aho abaturage bagaragaje ko muri aya mezi ashize bagiye bishyuzwa amafaranga menshi y'amazi kandi batarayakoresheje. Kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa karindwi nibwo ikigo cy'igihugu gishinzwe amazi isuku n'isukura WASAKE cyatangiye kwakira abafatabuguzi bavuga ko bahawe fagitire ndende irenze amazi bakoresheje. Bwana Mwijuke James ushinzwe ubucuruzi muri WASAKE yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko batangiye kwakira abo baturage bafite ibibazo bya fagitire zidatunganye, ariko basanze yarishyuzwa amafaranga menshi adasubizwa amafaranga angasaguka ahubwo aguma muri WASAKE akazaheraho yishyura fakture z'amazi azakoresha mu minsi iri imbere.
Cyo twemera twanabonye abakozi bacu bari abaroroveri ashobora kutagera kumufata buguzi akaba yafata ukwezi kumwe abiri wenda karenza nabiri akazamufakitira amezi atatu icyarimwe. Ibyo bituma nk'uko tarifu yacu iteye bimukura muri tarifu block imwe bikamushyira mu yindi. Urugero niba yarafite yakonsomaga wenda metere kibe 60 ariza konsomye mu mezi atatu iyo ugabanyije ubwo nibura 20-20. Icyo gihe biba bivuga ko agiye muri tarifu broker ye, noneho fakture ikabarwa ijyanye n'igiciro cy'iyo broker. Iyo rero dusanze ubwo ndagerageza kugarura kuri hahandi abishyuye menshi, iyo dusanze ari ku kibazo cyari kimeze, ni ukuvuga ngo niba yari yishyuye yagomba wenda kwishyura 60,000 akaba yishyuye 70-80 n'inkurugero yishyuye 80 ariko 60 niyo yahuye n'igiciro nyirizina. Ni ukuvuga ngo yayandi asigara muri konte ye. Iyo fakture yindije ubwayo uko sisitemu yubatse irabanza ikiyishyura ayari arimo.
Abaturage bari bamaze iminsi bumvikanisha ko bahangayikishijwe n'amafaranga menshi bishyuzwa muri fagitire z'amazi, kandi ayo mazi ubu yarabaye ingume muri iki gihe cy'izuba.
Nsanzwe nkoresha fagitire yo ibaye nyinshi bari 8,000, ariko nagiye kubona mbona metero kibe zanjye zazamutse kugeza ubwo nishyuye 1,000 bigeze mu 110 n'ibindi ntibuka.
Kwezi nakonsumaga amafaranga nibura kabije 2,200 na 300 na 600 byakomeye. Kwezi kwashize nishyuye 22,600 n'amafaranga 70.
Yese baramfungiye nabuze amafaranga yo kwishyura. Je nari ngeze mu 40,000.
Ko twe dufite ibibazo ariko ntabwo tuzi abakozi babo abishe nyuma y'ibyo ntitwanamenya n'ubikora nini. Ikibazo gifite WASAKE ntigikemure abakozi ni ababo ntibadufashe.
Ubuyobozi bwa WASAKE buvuga ko kugeza ubu amakosa menshi bwasanganye abakozi bayo yagiye agaragara ku bakozi batindaga kujya kureba ibipimo by'amazi mu ngo bakajyayo hashize amezi 2-3 bigatuma metero kibe umuntu akoresha ziba nyinshi n'amafaranga akaza kwiyongera. WASAKE ivuga ko abakozi bagiye bagaragarwaho n'ayo makosa bahawe ibihano. Gana Mwijuke James ushinzwe ubucuruzi.
Ari ibi biciro byo n'iyo mikorere mibi wenda ubu simfite urutonde, ariko abo bo baranirukanwa buri munsi. Ari nayo mpamvu cyane cyane ku baroroveri twafashe icyemezo cyo gukora umubare munini tukagera kuri reserve list yo kuvuga ko ubu n'ubundi n'ibibazo niho biba cyane. Ni ukuvuga ngo kugira ngo niba nagiye twenshuwaringe ko habugize uwusubira mu kazi ke kugira ngo ya biringi yo kwakuroreva he kubicyuho.
Kugeza ubu WASAKE ifite abafatabuguzi bagera ku 230,000 mu gihugu hose. Iki kigo ariko gisaba abafatabuguzi bose bahuye n'iki kibazo cyo kugira fakture ndende ko bakwegera ishami ryayo bakarenganurwa. Imibare yagaragajwe mu bushakashatsi bwa 4 ku mibereho y'ingo mu mwaka w'2014 igaragaza ko abanyarwanda bafite amazi muri metero 500 mu byaro na metero 200 mu mujyi, kugeza ubu bangana na 84.8%. Ariko abanyarwanda bafite amazi mu ngo zabo kugeza ubu baragera ku 9%. Guverinoma y'u Rwanda ivuga ko mu mwaka w'2024 abaturarwanda bose bazaba bafite amazi meza, aho yijeje kongera ingano y'amazi meza atunganywa ku munsi akava kuri metero kibe 182,000 mu mwaka w'2017 akazaba ageze kuri metero kibe 300,000 mu mwaka w'2024. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 kumugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Impunzi z'abarundi banguye muri Tanzania mu ikambi ya Nyarugusu muri district ya Kasuru intara ya Kibondo bavuga ko bafise ubwoba bwo gushobora gutahukanwa mu Burundi ku nguvu. Kwa bwoba buje nyuma yuko uburongozi bw'iyo kambi impunzi bugirishije inama yo guhimiriza impunzi z'abarundi kwiyandikisha kugira ngo zitahukanwe. Izo mpunzi zo zivuga ko ari hohoterwa ziriko ziragirirwa kuko abakongomani bahungiye muri iyo kambi abo batariko barahimirizwa gutaha. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Fidel Nsabimana.
Iyo nama yabaye ku munsi wa kane w'indwi iheze nk'uko tubibwirwa n'umwe mu baseruka impunzi z'abarundi yari yitavye iyo nama.
Ni inama yabaye wa kane igirishwa n'umukuru w'ikambi wo twita Makazi,
kandi iyo nama mu kuyigirisha yayigirishije ko yari ashavuye agaragaza neza ko mbese turavye mu Burundi bo basumbye umutekano Tanzania. Vyiza rero impunzi nuko mwahunguka mukiyandikisha hakiri ku neza.
Iryo tahukanwa rizoba mu byiciro bitandukanye.
Avuga ko ihunguka rero ubwoko butatu. Bavuga ati ariho guhunguka ubishatse volontaire, ariho ibyo bita promotion ati yo promotion nayo no kuzana amamodoka akaza mu mazone muba mubayemwo ushaka akagira agahunguka. Bavuga ati mugabo hariho nirindi hunguka rya nyuma ariryo hazokora igiti inkoni ku nguvu. Rero umuntu ni byiza kataha kareti kuko ababonye ibyikagera n'ivyimutabira ati iryo hunguka rero ryo kunguvu ryo gerezo barimeze nk'iryo muri Kagera ingara.
Iyo nama yarateye ubwoba impunzi z'abarundi muri rusangi na cane cane abaserukira impunzi kuko atanumwe yarekuriwe kuvuga amakenga yo kubijanye n'iryo tahukanwa.
Mu byukuri ino novuga tuti turatekewe n'ubwoba bwinshi kuko turaburagizwa gose impunzi ziko ziraburagizwa gose. Impunzi zirabuza amahoro, impunzi baguma bazikivutu mu kutwereka yuko ngata kibanza tuhafise. Impunzi ziba mu bindi bihugu ntabwo zifashwa nka Tanzania. Abagomba kubaza ikibazo yaranse ngo ntagire umuntu abaza, kiretse umuntu abaza ibijyanye n'ingene ubutaratibu bwo guhunguka bupanze canke ibijyanye n'iyo azoshikira bivanye n'intara baba barandikishije.
Impunzi z'abarundi bari mu nkambi ya Nyarugusu babona ko ijya ari hohoterwa kuko abakongomani baba muri iyo kambi atawurikahimirizwa guta.
Ntidufatwa kimwe n'abakongomani ko ihimirizwa riba mu barundi mu bakongomani ni gakere shikaye na cane cane iyo tugerageje kubaza batubwira bati muri Kongo bobo kugira ntibahimirizwa cane. Nuvuga perezida wabo ntarabashaka, nta munsi arigera ntatangazwa na rimwe riri ofisiyere ryo kuvuga yuko bakeneye impunzi zabo. Ariko uravye mu Burundi barakunda kuvuga mu kirundi ngo kayibage kava mu kanwa ka nyine inka. Twebwe byose tubikoregwa, iryo terabwoba turigirirwa, iryo himirizwa turigirirwa bivanye n'abategetsi bacu. Muri Kongo nta tangazo riri ofisiyere rivuga ngo turakeneye impunzi, ariko twebwe urabona ko abategetsi bakurakura ngo muri Tanzania ngo turakeneye abantu bacu, turakeneye abantu bacu. Nchegi tuma rero vyose biriko biraba.
Abo barundi bahungiye Nyarugusu barafite ico basaba ishiramwe mpuzamakungu gita y'impunzi ku isi UNHCR.
Programa bafise bobo nuko amatora yo mu Burundi azoba ata mpunzi iri ngaha muri Tanzania. Sinzi na muri ico mu kidufasha ko mukanyemesha mukakiransa imbere hema akagira ico badufashije nuko bimeze.
Ahubwo twebwe amashiramwe mpuzamakungu nuko yo dufasha impunzi zahungiye mu kambi y'impunzi ya Tanzania. Mashiramwe mpuzamakungu akadufasha kugira ngo dushobore kuronka natwe agateka kacu kuko tuguma tuza turaburagizwa.
Mwishiramwe gita y'impunzi ku isi UNHCR ishami rikorera muri district ya Kasuru babwije ijwi ry'Amerika ko muri bo atawure kureba kugira ico avuze ku maradiyo. Bamwe muwegereye ubutegetsi bwa district ya Gasuru bo bavuga ko guhimiriza impunzi gutaha iwabo ataco bitwaye kuko ataheza gusumba iwabo wa muntu. Ariko kandi muwegereye ubutegetsi bo muri district ya Gasuru barahumuriza impunzi z'abarundi bamenyesha ko atawuzokurizwa imodoka ku nguvu kugira ngo atahukanwe mu Burundi. Inkambi ya Nyarugusu ibamo abarundi n'abakongomani bahunze ibihugu byabo. Ni inkambi iri mu ziba mu impunzi nyinshi mu gihugu cya Tanzania. Mu mpera z'umwaka w'2016 ibiharuro dukura mu ishyirahamwe UNHCR byerekana ko inkambi ya Nyarugusu yari yakiriye impunzi zirenga hagati 140,000. Kasuru, Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Turagushimiye Fidele Antoine kuri iyo nkuru. Umugwi w'abahinga bishyirahamwe ONU ugaragaza ko hari igabanuka ry'uruhagarara n'intambara mu karere ka Kasai muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zikavuga kwihinduka mu buyobozi bishobora kuba intango y'amahoro no kunywana muri ako karere kasinzikajwe n'intambara n'uruhagarara. Ivyo biri muri raporo uwo murwi washize ahabona kuri uyu wa gatatu, igaragaza ko ibintu byifashe muri Kasai. Inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Lisa Schlein ari Geneve, yashizwe mu Kinyarwanda na mugenzi wacu Temistocle Mutijima.
Uyoboye iryo tsinda ry'impuguke, umunyamategeko w'umunyasenegal Bwana Bakary Ndiaye, avuga ko Kasai ikomeje kurangwamo imvururu n'ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu. Nyamara akavuga ko abategetsi bashya ba Kongo bagaragaza ubushake mu guhana ibyaha bikomeye. Kuri we, ibyo biratanga icyizere ko urugamba rwo kurandura umuco wo kudahana rwatangira, bityo hakaba hanakurikiraho inzira y'ubwiyunge mu batuye ako karere. Icyakora avuga ko agahenge kabonetse muri ako karere kuva mu mezi make ashize katahahora, kuko ibibazo by'abakomeje kugirwaho ingaruka n'izo mvururu bikomeza kuvuka. Aha yavugaga binyuze kumusemurira.
We have seen from the demobilization and the clashes in February 2019.
Kwabonye ko ugucikamo ibice n'ikozanya mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba za Kamwe na Sapu bikigaragara nk'ibibazo. Icyakora uko ibintu bimeze ubu biratanga icyizere ku nzira y'amahoro, n'impande zose zirebwa n'ikibazo zikaba zatanga umusanzu wazo.
And for all the players concerned to play their role.
Bwana Ndiaye avuga ko ubwiyunge bushoboka gusa mu gihe abagizweho ingaruka n'izo mvururu babonye ubutabera. Agasaba abategetsi gushyira imbaraga mu guca umuco wo kudahana. Aravuga kandi ko amaperereza ku mvururu zabaye muri Kasai hagati y'umwaka w'2016 n'uw'2017 adatanga umwanzuro n'umwe mu bijyanye n'ubutabera. Mu ijwi ry'umusemurira agasaba ko hakorwa vuba andi maperereza yimbitse ku byaha bikomeye byakozwe.
The investigation strategy and prosecution strategy adopted by military justice should better reflect.
Uburyo bw'amaperereza n'ubugenza cyabo ukoreshwa n'ubutabera bwa gisirikare nibwo bwagaragaza neza umubare munini w'ibyaha bijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, cyo kimwe n'ibyerekeye yinjizwa ry'abana mu gisirikare byakozwe. Hari abantu bagiye bicwa baciwe imitwe, amazu yasenywe, ingo zatwitswe, cyo kimwe n'irindi hohoterwa. Ibyo byose nabyo bikwiye
kurebwaho.
Nyamara Bwana Ndiaye aranaburira ko aka gahenge n'umwanya w'ibiganiro biganisha ku mahoro byari bibonetse bishobora guhagarara mu gihe Kasai nk'akarere gasanzwe gakennye kandi kari mu bwigunge yabitabonye inkunga yifasha kuzamura ubukungu no guhindura imibereho y'abayituye. Madame Marie Ange Mushobekwa, minisitiri ushinzwe uburenganzira bwa muntu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nawe yemeza ko hari intambwe zirimo guterwa mu bijyanye n'ubwiyunge ndetse no kurangiza imvururu zo muri Kasai. Agasaba akanama karoni kongera manda y'itsinda rya Bakary Ndiaye ho nibura andi mezi 12. Avuga ko ibyo bikenewe mu rwego rwo gufasha guverinoma ya Kongo gushyira mu bikorwa inama yagiriwe.
Kanya turasezerana mu biganiro n'amakuru tubafite kuri isaha yamara imbere yaho. Reka dusubire dutega amatwi mugenzi wanje hano muri studio Eugene Mukankusa atubwire incamake y'amakuru yadushikirije.
Turakoze Fidele. Twabwiye ko misile zabonetse ku kigo cya gisirikare cya Libya mu kwezi kwa gatandatu ari z'Ubufaransa. Iki gihugu cyabyemeje uyu munsi kuwa gatatu. Mu itangazo ryabwo, Ubufaransa bwahakanye izo ntwaro, buvuga ko ntazo bwahaye Khalifa Haftar urwanya ubutegetsi bwa Libya. Byaba ari ukurenga ku bihano no ku masezerano n'Amerika abuza kugurisha intwaro muri Libya. Cyakora Minisitiri w'Ingabo yavuze ko izo ntwaro zari zibitse kandi zidakora, yongeraho ko zari zashyizwe muri ubwo bubiko by'agateganyo kuzageza zisengwa. Abashyite ibihumbi bigaragambije mu murwa mukuru wa Nigeria uyu munsi kwa gatatu, basabire kurwa ry'umuyobozi wabo ufunze. Umunyamakuru w'ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP yabyiboneye n'amaso nyuma y'umunsi umwe habaye ubushyamirane na polisi, abigaragambyaga benshi bakasiga ubuzima. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yahamagariye amahanga gushyigikira urugamba bw'uburengerazuba bwa Afurika kuntagondwa z'abanyarugomo. Avuga ko ntawakwitega ko akarere konyine kabuza abajihadiste gukwirakwira. Guterres yavuze ko nta kimenyetso cy'uko inyeshyamba za kiyisilamu zicika intege mu karere ka Saheli arebye ibitero zihagaba. Imitwe yitwaje intwaro yashinze ibirindiro yanakuye miliyoni z'abantu mu byabo aho mu karere ka Saheli.
Amakuru rero n'ibiganiro twa twafite kuri isa kuri Radio Ijwi ry'America niho bigarukiye. Tufata kanya dushimire engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fasige Beyeho yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije kuri isaha. Uwabihagarariye ni Edigwema kuri mikrofoni ari kumwe na Fidel Niyongabo mfatanije na mugenzi wanje Eugene Mukankusi. Tubashimire kuba mwaduteze amatwi, mugira ibihe byiza, mwaranya mudukurikirana kuri radio yanyu, Radio Ijwi ry'America.